Murachumvira ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Murimo muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda no ku mirongo migufi short waves cyangwa se ondes courtes kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda no mu Burundi. Mu Burundi komini Kiremba ifite ikibazo cy'umuyobozi n'ibijyana nacyo.
Twe muri komini Kiremba turahomba cyane kubera ko hariho ibintu by'amadosiye menshi dushobora kuronda kubera ubukene bwa musitanteri tugasanga tubironga.
Reka jye ko narwo yitwa Moronga kujya turaka byangombwa ariko ndi musitanteri.
Aba ni abanyagihugu ba komini Kiremba. Ni amakuru rero. Nibyo turimo. Abanyagihugu bo muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi bafite ikibazo cyo kuronka zimwe mu mpapuro nkenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nta musitanteri bafite, uwahahora agiye kumara hafi amezi atatu ari mu ibohero. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi ntigira musitanteri. Uwahora ayirongoye Siriyake Nkezabahizi yinjijwe ibohero kuva itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene. Abanyagihugu bamaze iyo minsi yose batagira musitanteri bavuga ko hari byinshi bahomba.
Twe muri komine Kiremba turahomba cyane kubera ko hariho ibintu by'amadosiye menshi dushobora kuronda kubera ubukene bwa musitanteri tugasanga tubironga. Wagenda kubirondera ugatanga amafaranga imbere bakakubwira ngo uza kubitora, ugasanga bagende kwishyuza ntibabigure nk'akarorero. Cyane rero kuja kurondera urupapuro kugira ngo mpinduze ibiharuro ibi aho narimo ndasaba akazi bagomba bambwira ngo uzogaruka. Urumva rero ko ari ngone nini cyane duhura nayo kubera ko aho ushaka ikintu kironka kuwo mwanya.
Rumwe muri izo mpapuro zitangwa na musitanteri gusa ni ikarata karangamuntu. Ni urupapuro rukenerwa na benshi, kubiyunguruza kikaba ikibazo kinini.
Ngo niko bimeze kubera na twebwe abantu dutora amakarangamuntu, hari nk'abamwe batatu ya makarangamuntu yo gutora kubera musitanteri batatawuhari. Hari abantu benshi bari kuza kwiyandikisha gutora umukarangamuntu ngo ntabwo barose. Dusaba ariko musitanteri wacu twamuronka hama tukaronka ubwo bukarangamuntu.
Akigiye kimwe na gute mutamufise?
Agiye amenya akenye ikirengo cy'amezi nk'abiri mbese ari atatu.
Hari n'izindi mpapuro ndangamuntu nyinshi zidatangwa ku muntu adafise iyo karata.
Ni kumene Kiremba turafise ingorane yadishatse kuja nk'ahantu ndakwaza ibyangombwa tujya kuyibaza ntihanyuma ntihabiduhe kubera atabisanga dufise kumene Kiremba. Twayifajeye ko natwe yitwa Moronga kujya turanka byangombwa ariko dufise musitanteri hari agufi yacu ni kumene yacu. Iyo dufise abana kwa muganga turinda guca ku ikomine mugabo atabyo dufise numva ntabyo baduha. Udafise akazi gapapuro bamaze kutunyigara ko hari Kiremba kwa musitanteri. Mugabo imisitanteri hari rero ntibikunda. Dusaba muri kumene Kiremba yacu kutwereka musitanteri adadufasha byangombwa yotubikeneye.
Umwe mu bigeze kurongora ikomine imwe mu zigize intara ya Ngozi avuga ko impapuro zibiri arizo ata wundi muntu ashobora gutanga atari musitanteri. Iruhande y'ikarata karangamuntu uwo yigeze kurongora komine aravuga n'impapuro ndangamatongo. Mu nama mpanuzwa jambo ya komine Kiremba ntacu bashima kutubwira kuri icyo kibazo bagashikiriza makenga yo gutanga amakuru ku radio ifitaniye amatati n'ikigo cya leta kijejwe kugenzura amakuru CNC naho basiguriwe bikwiye ko abamenyesha makuru babandanya gukora kuri iyo myitwarariko y'abanyagihugu bo muri komine ya Kiremba. Buramatari w'intara ya Ngozi arubera indwi w'Imana amisha ko azogira ico ashikirije muri iyi ndwi igiye gutangura. Musitanteri wa komine Kiremba agihagarikwa bimwe mu bimenyesha makuru bikorera mu Burundi vyaranditse kuri iryo hagarikwa ryiwe nk'ikiriho cyanditse ko yahagaritswe akurikiranwa ku cyaha cyo guhungabanya umutekano hagati mu gihugu attente à la sécurité intérieure de l'état mu rurimi rw'Igifaransa. Icyo kimenyesha makuru cyanditse ko musitanteri wa Kiremba yakinishije impunzi z'abanyekongo mu mugwi w'umupira w'amaguru wa komine hari mu rukino rwaheruka kuwuhuza n'umugwi Areruya FC w'umukuru w'igihugu asanzwe akinamwo. Icyo kinyamakuru cyanditse ko mwene izo nkino zikunze guhuza umugwi w'umukuru w'igihugu arimo n'imigwi y'abanyagihugu atamunyamahanga arekuriwe kuzikinamwo. Uyo musitanteri yahagaritswe yagira kabiri arongoye komine ya Kiremba kuva hashyizweho inzego zavuye mu matora yo mu mwaka w'2015 uwo yasubiriye akaba yabaye bubogozwe n'inama mpanuzwa jambo ya komini Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco urakoze. Tuve noneho muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi tujye muri komine Mugamba ya y'intara ya Bururi ho abantu bitwaje ibirwanisho bishe umuntu umwe muri iki cyumweru. Ni inkuru ya Fidelite ishatse twabagejejeho tubasubiriramo.
Mu kirabo kiri ku musozi wa Donge Burasira ni abantu bitwaje ibirwanisho bateye mu ijojo wa gatatu rishiru wa kane. Ahantu hatewe hatuzu dutatu tw'ubunywero turi hamwe. Amakuru dukura mu bahateramiye no bahadandariza amenyesha ko ico gitero cabaye igihe cy'isaha imwe z'ijoro zibura kiba camaze iminota 30.
Hari abantu bariko baranywera kuri aka kabari, hanyuma rero abantu bari bicaye hanze nibo batangiye kubona abo bantu bashitse babaryamika hasi. Bamwe bari bafise inkoho, abandi bari bafise ibintu by'ibihiri, bashaka bahera ku bari mu rugo kubakubita babafatira ku inkoho.
Uyo muntu yishwe arashwe yitwa Kanjori Anise, yari umukuru ke mu gisirikare, akaba yarasanzwe ari umenyesha mana wo mu idini ya Gatolika gushyikiriza ari kuri uwo musozi wa Donge Burasira. Bamwe bari bateramanye n'uyo mutama bavuga ko yarashwe mu gihe yari kuragerageza guhunga inkoni yari kurakubitwa.
Uwo mutama niwe bashikiyeho kuko niwe yari ku ruhande ngaho yari yicaye yerekana gacupa. Tunata twari mu nzu satumva inkoni ziriko ziravuga bati ryama hasi ryama hasi, zani ibyo mufise zani ibyo mufise. Niho rero uwo mutama niho yagenda kugira ati inkoni za mwishe, acagira ati nugupfa nugupfa je ndirutse. Naho rero bashaka bamurasa amasasa abiri
haje ryanye rero naho bamurashageze canke bamwe yiruka
ya yagumye yiruka yarashwe bamunashenga imbere y'inzu agenda ntavyaciye byanki.
Kubije nabakoze ico gitero amakuru twashoboye kuronka ku rubuga amenyesha ko bari abantu bambaye impuzu zisanzwe kandi bamwe muri bo bari bafise inkoho, abandi nabo bari bitwaje amahiri. Ibintu vyibwe bitaramenyekana igitigiri bigizwe n'amatelefone ngendanwa hamwe n'amafaranga n'ibiyeri. Amakuru nyene yemeza ko tina muntu wese ari muri ubwo bunywero yibye. Uyu mukenyezi heko dandaza muri kamwe mutwe tubare amaze kubabona yarinyegeje ariko yahavuye anyeguruka ku gahato.
Ngo turasavye umuntu yaba ari muri kontware ngo yizane wenyene yishikane ngaha n'ivyo afise byose agasize mu nakimwe ngo tumusandire tuca tumurasa. Baca barasubira baramurika baca barambonaho ngiranye batunyene byuka canda byuka canda akora mu mufuko ahari 36,000 canda bibaha batizana yandi nta mahera yandi mfise baca bafatira ko inkoho ngo ubunyene utazanya yandi ngo ntukeneye kurera abana bawe ngo ugire ubate utabareze uraho ivyo abana bawe bapfe ntijewe n'Imana yo mwijuru irabibona ko atahera arindi nibikiye ntijewe nimugira ico mushaka. Baca bambwira ngo tu ryama hasi ubwo nyene ngo ubikinda. Baca bambwira ngo ifuke ngo kandi wunamutse ngo urakabona. Baca baratwugarana.
Abakoze ico gitero twasanze bataramenyekana kandi nta n'uwo twasanze arafatwa ku mvu z'amatohoza. Ku mutumba wa Donge Burasira urongoye Zone Muramba umutumba ukukira hamwe n'urongoye igipolisi cy'imikomine ya Mugamba bazindutse bagirisha inama abanyagihugu baho. Abanyagihugu bo bavuga yuko batatabawe kubera ko atakindiwe cyo umutekano kibegereye. Ku ruhande rw'intwaro naho bagize abanyagihugu batigira batanga amakuru ku bajeje intwaro umutekano. Ikindi babagiriza nuko ico kirindiro basaba cahigeze ariko bonyine ubwo bakarebo basabye ko kivanwaho. Umwe muri abanyagihugu yatwigana imvo zatumye kihava.
Hanyuma rero bari baduhahinze kutumutekano kugira zaducungera mugabo bivanye rero n'ingene bamwe bavuga ngo bagore babo ngo basigaye ari abagore b'abasoda abakobwa babo ngo basigaye ari imaraya ca rero barungika mu mesaje mugabo s'abanyagihugu baragwa mu mutekano. Sinzi ko bari intego bari bagombye ko bazabaratugirira nawe batwiye.
Naho biri uko abanyagihugu bari muri iyo nama basabye bashimitse ko bajeje umutekano bozanwa kuri uyo musozi. Ariko rero umukuru wa zone yabo yabwiye ya Amerika ko mugabo w'igihugu bwoguma bakingira ikibaba awitwaje ibigwanisho ko nacyo kirindiro cohaza atacyo vyobamarira. Nibona Cyprien
naho babisavye uyu munsi twabwiye tuti ubwa mbere imbere yuko nico kirindiro kibanza kuhagaruka nibabanze bamenye gutanga inkuru arico biketse bakivuga hakiri kare kuko nabo bajeje umutekano naho twabarungika abanyagihugu badakoranye ntacyo bazokora.
Uyo wamenyesha mana mujyi rya Katolika yishwe inyuma y'uwundi mupati yarashwe arakomeretswa mu ijoro wa mugweshiru wa mbere mu ntara ya Mwaro. Kuri uyo munsi nyene masaha y'umurango hakaba hari n'undi mupati yatoye ikiziga mu biro vyiwe mu ntara ya Gitega. Mu itangazo umushikiriza manza wa Kiziga nza Repubulika yasohoye kuri wa gatatu yemejeje ko 9 amaze gufatwa ku mvuzo z'amatohoza kuri uyo mupati yarasiwe mu ntara ya Mwaro nayo ku watowe ikiziga mu ntara ya Gitega. Iryo tangazo rimenyesha yuko amatohoza akibandanya muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Fidelite Shatse, Ijwi rya Amerika.
Murikirukuri.
Murikirukuri.
Murikirukuri. Murikirukuri. Ubuheruka muri murikira ukuri
ariko gafundiro ingaho utigirishije uravye ubuzima tubayemo ngaha bugiye kugenda gute hiyongereye ku zindi nkundo
ega muhehitse ingorane nyine turimwo nabo nyine nu
mbujya wiyumviriye kubereka abategetsi bo ngaha ubugo bafashe ingingo yo kubugarira ikambi awe ntubona ko bashaka kudutoza mpaka twomotse
muhehi
iki
awe kutekabya
murika mureke ukuri
Kajani namba yibara muri
kicho.
Gasore yatakaye namubuze wa muntu.
Umuntu ntiyatakaye. Gasore yayiwanje.
We manu rakotse.
Ye. Kina gi numva umuntu adodoa mico. Hamara yo ngiye kuraba nsanga ni Gasore. Nubwo babwinshi icyo yacamurenze.
Nico roho.
Eh.
Cyarabaye ubugesera. Nagiye numva yanda mukamwitira ko minduru ngo turahiye ngo baraduturiye baraduturiye. Ahararahira ko adasubira no kurara mu nzi wacu. Igiriye mbere none manshimwe urampumurije
aho burahazi ko yashimye kuzi wanje mbona aho mureka akaba yigumiraho
zahavuye bigenda gute
Pega imu kwa kwa mwara ushora kumwebwe mwimenyerere zimwe z'ikizungu.
Ewe kadze nawe. Mbegwe bagiye kwa kagwa ariko kadukujije. Asha, naka kari hano wokishinga. Nukuri niko gena katamugara guye.
Oya shasi neza. Nasanze nagize amazi menshi.
Nasha.
Hano nenda bongera utungo.
Oya nukuru rakoze. Eh, ugomba gahave kanduga mu mutwe gumuregwe. Utara nambwira n'icyo wampamagaye.
Nawe n'utusitwa twakuborera. Teganya abunasuke mutundi.
Ego. Asi ndabyemeye. Simpave mpamwa ngo nagambarariye abatware.
Ha, uhanwa nyene.
Oya geziye nawe.
Urumva rero muri show.
Eh.
Urazi ko umuntu yikora ku mubanye.
Yego.
Nashaka nyene ndabagore mufashe gutegura urubanza rwo guca ku mazi.
Reka sukungora n'ukuri. Oya nzoba nko dico nategereza.
Aho.
Eh.
Urabona ko Gasore yemerewe nabi cyane.
Yego.
Duce ku mazi. Gira nawe nyene byo mufasha akaruhuka ku mutima.
Sha. Urya mwana yaramerewe nabi n'ukuri.
Reka wa muntu wereka. Ndiko ndiyumvira rero ku rubanza rwo berasigwa na zibera. Tukubaka amahema harya bahora baba ubona gute
ngo twatubigize neza
ariko bibereye haho rugo gumushye ivyo bavyiza
ego nivyo cindumva ko byari kuba byiza mugabo ninya ko Gasore asubiyeyo yo hava tonikara bikamuvyurira gahindasha bugiye komere yatewe n'urupfu rwa mama wiwe n'ukuri izofata umwanya kugira bimuheremo
mugabo nizo kubeshe none kabasha Ubanza ruzoca rubera hehe.
Je wicune ibaza. Reka ruzobera iwawe kadete. Kuko ni kigandara urabona ko cabereye iwawe.
Yego ntaco reka tubigire uko nyene. Aho rero nase wawe Gasore sinzi nuko yoba yaramenye ivyabaye.
Ugi murumbe ntiyoberana usanga yarabimenye.
Aha narakerageje ndatelefona ku numero yari yarampaye biranka.
Oya usanga ari ngorane y'umuhora. Hari igihe usanga ikirere kimeze nabi bikagorana gutora umuntu ari hakurya ibugo
sinzi kare na kare ntabwo yaho rihera atanterefonye tukavugana reka yemwe tutubwire urubanza rwo guca ku mazi mucuza atigeze namenya ko muramu we yashengeye
urazi none reka basi tuzocisha itangazo ku iradiyo
gutegayo
Ndafise umugenzi akora ku radio hariya muri vile.
Aho.
Ndaca kuraba ndajyandike hanyuma ndarimo urungikire.
Oh, wabugize neza. Ash, nkuri mu wamukenuye. Hanyuma ikindi naco. Simbona ingenzi zo kwicara ikabana.
Oya aho ntugire ikibazo. Ibikoresho byose by'urubanza umwe wese azoza n'ivyo afise. Ita tudafise navyo. Tujoheza tubikote.
None, Gasore wewe tuzogira urubanza mu gahinga gayemwe.
Mbe nubu aracari kwa John.
Nubu ni yari yaranse kugaruka muhira.
Oya ntacyo mureke. Usanga kwa John ariho yumva ko atekanye mu mutima. Mureka bari gumira yo ntangorana.
Be muta. Muta. Gifyo ni biki? Eh? Gifyo ni biki?
Nagomba shigaga he.
Ushengi hema hehe. Eh?
huguruba huka. Nane wako bie nguza kushingi hee manga aha.
Jewe niho kazuwa yari ya nyere.
Kwa niho kazuwa yari ya nyere. Ahona asoni. Rusu bile kuimba nga aha.
Baka buba mama. Sisu bile kuimba. Kanda niho banyere.
Sisu ya kiinda. Kanda niho banyere. Ndaku kiri nusu bile kuimba. Ahu uza kuundibila hona hona cha kumeri. None ukie kuimba gari hona hona soho kira. Jewe mugu soho ka. Ndo hona cha mela mama wanguruke nginyoni. He? Zohara soho kakuti. Hivi shoka. Nusu vile kuibagahali. Chira zira.
Emwe, nivikika emu. Itonduru nivikika mana ya.
Itonduru nivikika.
Umu heharambu jije. Wasinuwa kiheme mbele.
Na kubie kutasuna kuibagahali. Chira zira.
Nana kwa kuza kuwe.
Nesho.
Uwe, naso.
Uwe.
Nana kwa kubika nwa musi tukirina.
Uwe. Nana kwa kubika nwa musi tukirina. Kwa hali tukumvika. Yekuma zochabaza kutuzi. Vida.
I'm going to go to the house.
Tujama nako. Uwe, nanu kilo nana haho nyora.
Nituja mbuja kutana tana kuingora ne. Tukwesu kwa turinga ha, tugo wamu. Ni haa handi nyana wanu, tungu nyene tu. Aho kutera ni mirakwe. Nyabu na dukuye gushiki kirana. Ndawizi kwa alingora na iki wanza chawa egito. Kufaho ababene wa chumi mbunzi batuye nga. Lekarero tuwiyage tukwese hamwe. Turonderu muti hamwe.
Umutu wae. Uwe. Kufawa chengaha. Ningora negusa.
Ningora nesabo vene wa.
Nivo nyene. Bataraza nga. Ha, hari ngwa nkize twarimbwa abe mwo. Unumviritse.
Aho ngingora ne, nikibanza chatubanye
gito. Gito gute nibagendere. None se wasije cyane
nibagendere. Ndabwira ico niyumvira. Nico gituma ndabwira nti tubiganire. Hanyuma turonderere hamwe inyishu. Ehe basi ndabere. Abagabo bararane
uko. Tubireke tubise bwo twumve. Uti
nirizo ndababarire. Nibanza muteka. Ehe basi ndabere. Twigabure. Abagabo barara no kwabo abagore n'abakobwa n'abana nabo barara no kwabo
yampa yika weho ntuci
iyo nibara mwikamba
none basi abatabishigikiye namwe ni mutangi vyiyumvira
ora basho
tangi vyiyumvira hebe
Kasi, mbi mai.
Asho.
Aya. Asino kumura buwane.
Asha kushile kuzo sana chuanova John.
Jee, kasi.
Aha, nukuita chuanova.
Aki anakwe mzungu.
Zana niri.
Aki anakwe mzungu.
Ya, kandu mengu bibi nila soka na. Bibi mengu nila soka.
Wow!
I'm going to go to the house. nimba nakuremereye ukabushaka kwirukana ngahe wawe bimbwire neza ndakubwire
oh gasoya ntabwo utahura ibyo ntakubwiye aya
ushaka kunyirukana bivuge ureke kwitwaza ngo kadede arankumbuye nzogenda mfenyerera nubundi naramaze gupfa ntacyo nkibereyeho
basi
ndakubwire gasoya
nukuri 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 nta mugambi numwe mfise kwirukana ngahe wanje
oh yereka
gusa nyine urabona ko ariko haregereza gutegurwa ubanza bwo gusha ku mazi ariko ndiyumvira ko petetre byavyiza usubiye kwa kadede mugategura ubanza nawe uri muhi
yashaka wigereza aho numvise ntimumbabaye
none kwishaka gaso
ndeka ngende nzomfenyerera n'inyoni zirabayeho zitagira aho ziba
gasore garuka
nuko rero muhanyi kibirengeye kizima wumva amaborogo y'abana bawe wakwambaza niwe wavuze ngo abarushe nzobaha uburuhukiro abashonje ndabahaze kora ibitangara umana tsinda inzara tsinda shetani tubisabye tukwizigiye
duhangaze
urakoze muvyeyi
hanyuma rero muhehe
ego papa cumi
mugume musenga kandi mwizigiye ingorane zizohera
tweho ngira ngo n'imana yaratwibagiye kuva haje izindi mpunzi hohoye n'ibyahuha bigiye guhuhuka
muhehe none burya amajambo twakoresheje mu gisabisho wayategereye neza
ego numvise ko mwadusabiye ngo imana idukure muri ubu buzima bubi ko mwikambi
ariko rero ubuza gutsinda umurwanizi araheza akabanza akamenya niyazanana
duhangaze mana
ujya ngo hari abana b'umuco shetani yama ihakebeba irondera kubakwegera mu mwijima
mana idushobotse
muhagabire satani yamaze kudushwaramwo ngaha mwikambi yihwinyitse mu bana b'umuco nkingwe ibundi umwagazi
mugabo sinahuye nka neza
bajya abantu baheruka kubazamwo
sa
mubitondere cyane kuko ntimuzi iyo baje bapfa n'ibyo bahoramwo
sa
barya ntimusa ubu mwebwe mwaramaze kwinjira mu muco w'imana nayo barya bavuye mu mwijima
none gapapa cumba dukora iki itwongereza amasaha y'amasengesho
ni ugusenga cyane ariko rero cyane cyane mwirinde kuba kumwe nabo mubigire kure
tubikore gute none twobigira kure gute kandi bamwe bamwe turarana no mu mahema
oya umuco n'umwijima byo kwigira bihura bajya buzuye amadayimoni mugahirahira mukabajamwo bazoca babandukiza mugware mugesere
mana dutabare
hari ibintu byinshi mugiye kubona bihinduka hamwe kandi hazokwaduka ingorane z'ubwoko bwose bitewe n'imwe mu mbi ziri muri bajya abantu
ipfuswaganiriza hiyo
ako kukavunduke
muhe ibyo nibyo yama ariko arabahera mbere ngaha nabuvunduke
kera ugomba gufatira imana mu gahanga aha cyane gutengera imana ikagushikurikira hanyine
ngo nitwegera abandi ngo buzuye amadayimoni ahubwo hari abaneza ko atari wowe wuzuye uburozi bw'urwaba aho wumva utangiye
ashya muntu yicaye mu ibarabara nini ni gasore mama ya gaso namakiga mugabo ko waje kwicara mu ibarabara wenyine
kwaga ndagusabye wibandanize iyo wari ugiye iyo ndeke
ndakure kusigaye muri aka gahinga kanyagaye nande wenyine muri uyu mugoroba muhungu n'ibiki ariko mbarira n'ibiki ga mugabo ahubwo rero reka nicare imbere umwire neza sinkumva iruhande oya n'ukuri mbarira basi banza usome kuri kano gacupa k'urwagwa nari ntanye ngo nje gushoza ku irasi
oya ntacyo urakoze
reka basi genda kisomera niba washaka urakira usome ko none byagenze gutega muhungu ko nahera kuri kwa John
none ga data wanje ko ntakifisi yonja nzogwa mu nzira ntogwe n'ibiguruka
yo rega burya ashasi bose batahura umubabaro wo kubura uwawe genda bizisha yonda nanje narayirayeko ndibu kagahinda nagize igihe mu byaranje gisheshe bamwica ndakubwira ahubwo reka mbere ndabireke nuko byibuka numva nose
bwaundi nawe warababaye
reka 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 sigaho harya rero abantu baragoye muhungu nuzobona birisha nguje narwo ngo musangiye umubabara abanamba bitonde barya bose rero wabona baza kugandara biririsha ha wibaza ko ari bo bose bari bababaye n'urupfugo rwanyu ko wawe
none
ajya muri bajya nyene harimo nabaje kugukubatamba kumuvyimba biririsha naho kumbe bari ko baratwengera mwijigo
none wowe ubizi gute
ko ndabizi gute shuwa mbe ntiwosanga nabishe nyoko wawe bari muri barya nyene baza biririsha
sa
aha abantu shani babera hino
kwaga usanga hari cyo ubuzi kubishe mama
ekweba
mbira genzo kwereka icyo nikorera mbira shako kanda gusaba mbira wo bagesera je tuzokwihuri
oya ntacho oya ntacho reka
ndabigusabye no kuri nyamwaza bambire no
ku mura oya oya reka ntacho reka ntucu ugomba kwihuta no kugenda bukebuke
none hoho urabazi basi uraza bishe mama gagwaga
bakunzi biki kino murikira kuri reka tugarukirize ngaha izinkuru z'abanyabugo n'abanyarusangi tubandanirize ku ntererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko mubimenyereye reka twanze twibukanye akabazo kari kabajijwe muhehe kuva habone izindi mpunzi z'abanyarusangi zije kubana nabo mu ikambi afite ubwoba ko n'ivyahuha bigiye guhuhuka none ubwo bwoba afise bumutumye yiyumvira ko abanyabugo bafise umugambi wo komora abanyarusangi bose ibugo kandi atacemeza mumubwiye iki uyu munsi duhere kuri Lionel w'igitega yagize ati muhe ntiyari akwiye kwiyumvira ko bagiye kubirukana tazi igituma abuga yirirya kambi wahubwo yari akwiye kumviriza impanuro za Fundeli ngo akakira bagenzi we mu kurindira icyo kugwa yindi ntererano ni ya Sadoki ngenda ku mana wo mu Rutana yagize ati muhehe nafute mu mutwe kwama yiyumvira ibibi ku banyabugo ngo kuko kwibwira niko kwihenda uguca yibwira rero igituma abuga ikambi birerekana ko yamaze kwishiramwo abanyabugo bose nabi ati vyiza nuko yohebe iyo ngendo ngo naye ahandiho izo mushitsa habi tujibuhinyuza mu ntara ya Muyinga aho Mahiru yize agira ati muhehe ntiyarakwiye kugira ubwoba ngo nakareba sokuru barayamaze bati agasato k'imbaragasa kifuka batanu tubandanirize ku banywanyi bacisha ubutumwa bwabo ku muhora wa WhatsApp aha turavuga nka Martin nazwe agira ati cyo nobwira muhehe nuko yorindira amatohoza icatumye hafatwa ingingo zo kugara ikambi rya bene wabo kuko ishobora kuba yugawe ku mvu zumvikana wundi munywanyi ni Aristide Niyongabo w'Imuyinga yagize ati muhehe nareke kwihinyisha mu bintu ataramenya neza ngo amenye ko ivyo ariko ariyumvira wasanga atari vyo ngo vyiza rero yogabanya urwanko ngo kuko umuntu ni nk'uwundi undi ni Ndayishimiye Jean Baptiste mwigisha w'ikigoti muri komine Buraza yagize ati muhehe nareke kwegeka akabi ku banyabugo ngo bashaka kubomora atavyemeza afise ngo namenye ko kwiyumvira nabi abandi atavyemezo bishobora kubakomeretsa turangize ku banyonyi bacishije ubutumwa bwabo ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga Nadia niyo mwungere w'i Bururi yagize ati muhehe no musaba ko yobanza agatohoza neza akamenya icatumye hugagwa rya kambi ati kindi ni yikuremwo ivyimviro bibi bituma ahinduka akagira urwanko ku banyabugo Habyarimana Alex na w'Ibugendana yagize ati muhehe natsinda ubwoba bati kenshi na kenshi iyo umuntu atewe n'ubwoba biratuma yiyumvira ukutariko canke agakora ibitari vyo ntashokeye rero yibaza ngo ivyo yiyumvira ngo nukuri atacemezo afise ngo kuko vyotuma akora ibitari vyo turangize kuri Gakiza Edi agira ati muhehe kuba yaragize ubwoba birashika ngo kuko ingoma yagukanze irahuhuza ugahunga ngo nabanze amenye icatumye yugagwa ngo hama babone aho bohera mu kwirinda ivyotuma niyabo yugagwa Ndagatwarukitse ngaha izinererano zanyu twongera dusaba imbabazi abo tutashoboye gusomera ubutumwa kubwa kanya katubanye gato bire ni wa mwanya twasomera akabazo kugicemeje gukurikira mugenzi wa muhehe niyihanganiye inyigisho za papa cumba zo kuremeka ibiba abandi ngo bacanishemwo none ubwo ntiyakoze amakosa mu kubahuka kuvuguruza umurongozi w'igisabisha ukaba wifuza kwishyura kuri ako kabazo rungika ubutumwa kuri izi nimero arizo 61 9 93 canke 75 88 98 50 eka no kuwufise WhatsApp akaba yifuza ikintu muri kiri ukuri narungika ubutumwa kuri 61 9 93 aheze yironkera igikino kundwi kundwi turangizeye tubibutsa ko cari igice c'49 muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kiri ukuri murakoze naho utaha
cari igikino muri kiri ukuri muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12:10 z'umugoroba muri kiri ukuri ni igikino mutegurirwa na Benevolence
radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dushimiye bagenzi bacu bara Benevolencia n'abanyamakuru bacu Fidelite ishatse na Jean Bosco ndarurinze namwe mwese rwose ndabashimiye cyane murakarama.